Muteza matkui radio izgwiri ya Amerika. Radio izgwi ya Amerika yumvikana kuri FM 104 nibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi twumvikana ku mirongo migufi ya shortwave. Ku rubuga rwa internet ni kuri wa@radio.com, naho kuri Facebook mwadusanga kuri VOA radio yacu. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, niyedirwe mu basuhuza kandi mbahikaze mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'izwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'izwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Nkore muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri isanga muri studio ya 7 hano i Washington DC, muri kumwe nanjye Ed Rwema. Igikorwa cyo kwamamaza gutora yego cyangwa oya mu itora rya kamarampaka ku itegeko nshinga mu Burundi kirakomeje. Biteganyijwe ko icyo gikorwa gisozwa tariki ya 14, hanyuma itora nyirizina rikaba tariki ya 17 y'uku kwezi kwa gatanu turimo. Icyakora hari bamwe bakomeje kugaragaza ko bagihura n'inzitizi muri iyo myamamazo. Abo barimo abayoboke b'urunani rw'amizero y'Abarundi mu ntara zitandukanye, bavuga ko babangamirwa mu bikorwa byabo byo kwigisha gutora oya. Abo banywanyi b'amizero y'Abarundi bavuga ko iyo bavuye mu bikorwa byo kwiyamamaza baterwa ubwoba n'abari mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Mu mugambwe uri ku butegetsi uhereye ku mukuru w'igihugu, bo bahamagarira abagumya banga ba CNDD-FDD kwihanganirana muri bino bihe bya politike. Bamwe muri abo bavuga ko babangamiwe harimo abo mu ntara ya Cyankuzo bavuganye n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Fidel D'Antoine Nsabimana. Reka twumve iyo nkuru ngufi.
Uko biriko biragenda ibikorwa byo kwiyamamaza, tubona umenga harimwo umugwi umwe wikundu wakaza ku butegetsi, mu gihe aho urunani rw'amizero y'Abarundi rugiye kwiyamamaza usanga abanywanyi bago basigara mu iterabwoba, basubiye mu mihana yabo hatangura kuba iterabwoba.
Aho baca mu mihana y'abanyagihugu bagenda baratera ubwoba, bavuga yuko ni batora oya bazaba batoye umukoshi, ariko ntibari kuri ubwigenge bw'abanyagihugu.
Eme demokrasi ntiyubahirijwe kuko ubwize ngo avugize gutora ngo oya bategera ko barotwica.
Ariko ndabyitegereza cyese mbona ko ari karagenda neza nko kwigisha, batanguye kwigisha bavuga ngo uzotora ngo bagatuga uzotora oya bazaba bamaze ngo gusubira ngo muri za ntwaro za gikoroni. Urumva rero barafise ubwoba cyane, nka je nko ku ruhande rwanjye ndi umukozi wa leta, ku kazi ntibimeze neza, badufashe nabi cyane. Abantu babona tutari kumwe batanguye kutwinuba, iyo hagize n'ikintu na kimwe kiba bagatangura kudufata nabi. Nibatureke twese twigishe nk'uko nabo ariko barigisha, bariko baca kunzu bigisha, nibaduhe uburenganzira twigishe nk'uko nabo ariko barigisha.
Aba ni bamwe mu banyuranyi bayoboka umushinga w'amateka gato gwasa bidoga ko batororerezwa mu bikorwa byo kwigisha aho bahagaze mu matora y'ibwirizwa shingiro. Aba banywanyi bamenyesha ko mu mugambwe CNDD-FDD aho baca bigisha bagenda batera ubwoba wowe sazotora oya. Naho kubona hari amaradiyo amwamwe mpuzamakungu yabujije gukorera ku butaka bw'u Burundi, abo banywanyi babona ko ari gushaka kunyegeza ukuri.
Ibyo oye tubiha insiguro ya politiki, kuko turabona yuko batinya yuko ibiriko biraba bija habona, bakeneye yuko hamenyekana ibyo umugambwe uri ku butegetsi wonyene ajya amaradiyo yakora akavugisha abantu bose adahengamye adacaguye.
Barabonye yuko nimba ari byo kwigisha oya vyatanguye, babona yuko oya izo habitsinda cyo tuma bise ubwoba kugira ngo hazabure ni radio cyangwa nyamakuru bitangaza amajwi ko oya yatsinze kugira ngo berekane yuko ari bo baba batsinze.
Twese turasaba yuko hanini ahubwo bakugura ayo maradi akavuga bakamenya mu makungu ibintu biko barabo mu Burundi.
Igituma ya maradi yabujijwe barakora barafisa ko bagose kuko barabona ko bocabaza barabivuga twese tutatarabishikiriza tubikije kuri ayo maradio bakabituvugira rero nica gituma bayugaye urumva bafisa ko bafisa ko bacane kose birateye ubwoba
kuri ivyo bivugwa vyiterabwoba umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yamagariye abarundi na cane cane abagumyabanga ba CNDD-FDD kwihanganirana muri ino bihe vya politiki igihugu kigezemo
mutegerezwa kwa numuhagararira abarundi mwese aho muri bashaje abagumyabanga imana cy'iteka umuhagarariye igihugu cyayo mugenye iki ineza yabene igihugu bose ibiturimo ni by'ineza yabene igihugu bose sizi umugambwe turimo tubasaba kugira ubupfasoni na cyane cyane tubishaka kubibona mu cyo gihe tubasaba kwihangana hari amajambo wumva yuko atavuna mutima ihangane kwihangana gushikana ku ntsinzi
ni nako kamo gategwa n'indongozi za CNDD-FDD ayo maradiyo yavugijwe kumvikanira ku butaka bw'u Burundi ni radiyo Ijwi rya Amerika ni radiyo y'Abongereza BBC amaradiyo Isanganiro na CCBFM Plus nawe yaragabishijwe n'ikigo cya leta kijeje gukurikirana ku binyamakuru bikora sense mucankuzo Fidel Antoine Nsabimana ku bw'Ijwi rya Amerika
arakoze umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika mu rwego rwo gusobanukirwa neza ibibazo abo bayoboke bamizero y'abarundi bahura nabyo ndetse nibyo baheraho bashyigikira gutora oya muri kamara mpaka kwihindurwa by'itegeko nshinga mu Burundi twari twifuje kuba turi kumwe n'umuyobozi w'iryo huriro bwana Agathon Rwasa ariko ntiyashoboye kutubonera umwanya kuko ari mu bikorwa by'imyiyamamazo icyakora yaduhaye bwana Pierre Celestin Ndikumana uyoboye itsinda ry'abadepite bo mu mizero y'abarundi mu nama nshinga mateka bwana Ndikumana ikaze cyane mu kiganiro muri isanga
murakoze cyane turabashimiye ko mwadutumiye kugira ngo tugire icyo dushikirije abanyagihugu barushe kandi bagowe muri ibi bihe
tubamenyeshe ko mbere yuko igikorwa cy'imyiyamamazo kirangira ku itariki ya 14 tuzagerageza gushaka abashyigikiye gutora yego nabo bakatugezaho ibyo baheraho mu gushyigikira guhindura itegeko nshinga bwana Ndikumana wumvishije ibyo bamwe mu bayoboke banyu bavuga ko bahura n'ibibazo iyo bavuye mu myiyamamazo ibyo izo mpungenge murazifite hari ibibazo mwari mwahura nabyo mwebwe nk'amizero y'abarundi
izo mpungenge turazifise ibibazo duhura nabyo ni byinshi cyane abo banyagihugu icyo bavuze ibyo ni ukuri rwose mbere aho bashoboye kuvuga ibyo bashoboye kwibuka canke ibyo babayemo ibyabashikiye ubundi mu ntara nka zose z'igihugu uyu munsi turiko turavugana birateye agahinda birateye ubwoba kuko abantu bariko barahihitwa aho twimirije gushika baravye urutonde karendiriye dukorerako abantu barara barahihitwa mu ijoro iruhande yuko abavuye mu myiyamamazo bafatwa nabi bamwe bagapfungwa abandi bagatega ubwoba baratera n'ubwoba abantu umunsi ushira uwundi tuziyamamariza ko nukuvuga nk'ubu tuziyamamarize ejo aho hantu tuzoja abantu barara mu ruhagarara ano guhakaroroka hafi nk'ubu ejo tuzaba turi mu ntara ya Bujumbura bakunze kwita Bujumbura rirahe ubu abantu bose bariko barabandikira amamesaje hari n'amamesaje mabi cyane nk'umuntu bandikiye bamubwira yuko agiye muri ibyo bikorwa bazomuza ibizuruzi urumva kuza ibizuruzi ni nk'ukwicwa kikaba ikiziga bataye mu ruzi ibyo ni ibintu suguhuguza ni ibintu biriho iyo nimero ya mwandikiye turayifise hasigaye ko dutohoza nyeneyo mugabo turazi abamaze iminsi batera ubwoba abantu basanze bandika amamesaje yo gutera ubwoba abantu iyisanya ne turiko turavugana bariko barafata abantu mu ikomine bita Mutambu bamaze gufata abantu batatu ngo kuko bazi ko bashobora gutuma abandi bogenda no kuvuga bari capable bashoboye kubwira abandi banyagihugu abandi barongoye ko bashobora kuzokwitaba iyo myerekano iyo myiyamamazo urumva rero iriko biravugwa ibyo abanyagihugu bavuze muri make nibyo gushira ko nibi turiko turababwira makete ubutumwa bugufi bugufi barungikira abantu babatera ubwoba hari mbonera kure zirara ku bantu mu mihana mu ijoro ugasanga saa 10 zashitse ngo mukagenda ngo mukazotora oya tuzobereka tuzobahana tuzobakorera ko nayo majambo mabi menshi
bwana
dufutuburoro bwinshi cyane birateye ubwoba kandi birababaje kuko byari byatanguye neza umunsi twugurura fadu zicizere yuko bizobandanya neza ariko ubu byabuze iyi minsi 3 ya nyuma yoyo cyabaye umurengera mu kumera nabi cyane
bwana Pierre Celestin Ndikumana Umviriza gato ibyavuzwe na Bwana Pierre Nkurikiye uyu avugira ministeri y'umutekano mu gihugu akaba aherutse kubwira abanyamakuru ko nta makuru ahari y'abanywanyi b'amizero y'abarundi babangamirwa mu gutoresha cyangwa se mu guhamagarira abayoboke bayo gutora oye
abanywanyi baba barafashwe bafatanywe ibikoresho vyerekana ko bazotora oya aya makuru ngushanganya nayo tuzi kuko icyo tuzi no ku abanyapolitike babisabye bakavyemererwa uno munsi turiko turavuga bariko bariyamamaza rero nta muntu bari ko ariyamamaza yisunze amategeko ama ngo aheze afatwe ntawo bafise ibikoresho vyerekana hari ko arasaba abanywanyi biwe botora yoheza ngo afate icyo tuzi nuko kuva kuyamamaza gutangura nuko kuri kugenda neza mu gihugu cyose ntangorane nimwe y'umutekano ibigera yibonekeza muri ico gikorwa nta numuntu numwe arigera avuga yuko baragize ikibazo kijanye n'umutekano muri ico gikorwa cyo kuyamamaza nabo uri kuravuga nibo uravye menyesha makuru nibo ubirwa aravuga yuko bariko bariyamamaza neza cyane bacungerewe neza umutekano rero ayo makuru mwebwe sinzi iyo mwamwa yaku ushika ubutuzi ko cyo kiriko kiragenda neza kandi ko abanyapolitiki babisabye bakavyemererwa mu butandukane bwabo bose bariko bararangura neza ico gikorwa mu gihugu cyose
bwana Pierre Celestin Ndikumana uwo ni Pierre Nkurikiye uvugira ministeri y'umutekano mu gihugu aragira ati ntangorane nimwe ihari ibikorwa birimo biragenda neza
urumva uko niko yipfuza kubishikiriza sinzi ko ari kuba tabimenye canke ko ari kuvyirengagiza ariko uko biri ku rubuga suko avuze ati ntangorane nimwe ihari no haba ntanje ndamuhuburo rero ku province mugabo yango twakoresha umwanya munini kandi nkamwereka nuko twabimenyesheje abatware kuko mu bisanzwe uko ubutegetsi butunganijwe hano iyo hari bibazo biriko biratezwa n'abatware turashikiriza abatware babakurira abo nabo nibo bamenye nyene bakorana n'ubwo bushikiranganje bw'umutekano tweze nitwitwara mu gipolisi tweze dushikiriza inkuru zacu mu ntwaro intwaro nayo irakorana n'igipolisi mbere itegeke igipolisi urumva rero sinumva nyene atobaramenya aya makuru y'abantu bapfunzwe hari no wapfunzwe ngaha muri meri azira amasanamu y'igihe twugurura imyiyamamazo muri province ya Ngozi mu ntara ya Ngozi tuguruyeyo imyiyamamazo bigenda neza cyane abantu bahana amasanamu kuri za WhatsApp abahana ama video uwo muntu bamusanga nayo ma video baramufata uwitwa Felicien wo muri province Bujumbura aha mu ntara ya Bujumbura bamufatira ahantu mu gisagara ahantu bita mu Ruziba uyo baramufashe baramupfunga twarabimenyesheje abatware turabimenyesha umwunganizi w'umushikiranganji mugabo we turamushimira kuko yarakurikiranye yoka uwo muntu ashora kurekugwa kuba rero nk'ibyo byose atagiye abyumva ako nakarero gato y'intanze abantu barabujijwe kugira imyerekano imyamamazo barabujije gushyiza ibyiyumviro byabo mu gakungwe aho ni mu ntara ya Bujumbura babibuzwa n'imbonera kure nshobora no kuvuga amazina nta gihuha nta muntu ariko arabeshegwa mu Ruyigi abantu barafashwe barapfungwa hariho nk'uwitwa Joachim yafashwe ngo avuye ngo kwigishwa gutora oya ngo kandi azigisha gutora oya kumbure mu nkundire ndabahuburo buke kugira ngo kumbure nawe nyene abyumvireho amenye ko ibibazo bihari mu kibitoke tuvuye kwiyamamazayo basigaye barafata umuntu baramupfunga imwaro barafasha abantu barapfunga ahantu muri zone rorero muri commune Bisoro muri province Mwaro bafashwe uwitwa Ndikuriyo Donation ngo ariko arigisha gutora ngo ariko arigisha oya kandi ari icyo bikorwa turimwo nyene dufise uburenganzira nk'uko mwumvise n'umukuru w'igihugu abivuga dufise uburenganzira bwo kubahirizwa mu gushikiriza ibyiyumviro byacu mbere ndetse n'ibyiyumviro yashikirije mu itegeko yatanze ibyo bita decret biragaragara neza yuko ata muntu yateza kubuzwa gukora politike no kwigisha ibyiyumviro uko abyumva abantu 15 bafashwe imutambo bazira ngo bari mu nama ngo yo kuzoja kwigisha oya kandi iyo nama bari bayifitiye uruhusha aho ni muri province Bujumbura hari hibururi uwitwa Sylvestre Ndayigaya nawe yarafashwe n'imbonera kure ubu ntituzi niyo apfungiwe wewe imakamba ahitwa Mukabonga ahitwa mu mvugo abantu barafashwe no ni byiza yuko abantu tuvugana ukuri aho ubwo n'uburorero buke shoboye kubaha bwana ngo ndabereke inge ni ibintu biriko biragenda
bwana Ndikumana numvije neza icyo uvuga abantu banyu kenshi babangamirwa mbere na nyuma y'imyiyamamazo mu gikorwa nyirizina kimyiyamamazo ho mufite umutekano haje
ego icyo turagishima kandi turagishimira abapolisi n'abasirikare hamwe n'ahandi kuko twama turiko turagira niyamamazo icyo n'ukuri kuko twebwe tuvuga ukuri ikiri cyiza turacemera barashobora kugira kuducungere umutekano n'ibibuga batwumvikanye ko dukorera ko atari hamwe na hamwe bagenda barabihindura kugira ngo kumbure batuburabuze nabyo birashikanaho notangurira umugabo ntawo nguma tangurira hose ngira ngo twofasha umwana munyini w'ikiganiro ariko aheshi ibibanza barabitanga icyo turagishima abapolisi babaje gucungera umutekano barawucungera ariko nkagwa nkagaruka mukayaza abapolisi baje bafise amakamera abaje bambaye amakamera hanyuma imbonera kure nazo zaba ziri hijya no hino zivuga ziti uwa makamera zobona tuzomukorera ko urumba naho babatekanye hari ha busanga baza barimo tubiri icyo nicyo umuntu yogaya kuko naho byo babiri mu bikorwa byabo bo bikora mu buryo buzwi mugabo ntibabikore nk'abinyegeza ariko ahandi hirya no hino hari abusanga bacungera umutekano neza tugaheza kwiyamamaza neza mugabo abatashi bamwe bashikira mu ngorane abandi nabo bakazigirira mu nzira ugasanga bariko baratega ubwoba ngo muvuye he ngo tuzobereka tuzobakorera ko amajambo mabi mabi adufise uburorero bwinshi nta n'uwo buvuga ngo abumare kumbure bahakanye bakavuga bati ibyo si ibyo niho umuntu bica biba ngombwa ko atanga uburorero urahari rero ikindi novuga niyo turiko turagira imyiyamamazo imyiyamamazo naho nyene hose ntigenda neza ariyo nk'aha muri Bujumbura ahantu bita mu Kirombwe imyiyamamazo yacu donko gushikiriza ibyumviro byacu ku bijyanye no gutora oya ibiriza shingiro ridukumira yaraburijwemo iraburabuzwa n'abantu biyita ngo nabo muri mizero y'abarundi ngira mwarumvise uwitwa Reverie yihaye kuvuga yuko ari muri mizero y'abarundi kandi ari umuntu wo mu mugambwe wundi batwatse witwa FNL utwagwa n'uwitwa Jacques Bigirimana uyo muntu yarafashanije n'ubutegetsi buhari ashiraho imigwi y'abantu bazunguruka igihugu cyose ubu rero bariko baritegura turumva yuko bariko barazunguruka igihugu cyose bacaho twaciye bongera baburabuza inyigisho turiko turatanga imyiyamamazo yacu ayo nk'ahantu bita mu Kirombwe haje amahiyasi abiri y'abo bantu baje kuburabuza imyiyamamazo yacu hama abantu bacu kuko twebwe dufise imbero yo kugenza buke buke n'ubwitonzi barababishije barabareka mugabe urumva ko igikorwa kitakozwe
bwana Ndikumana ariko mu kiganiro uvugira seni yahaye abanyamakuru yavuze ko abantu bose bafite uburenganzira bwo kwamamaza yego cyangwa oya ntago ari ngombwa ko abo mu mizere y'abarundi bose bagomba guhigikira
oya ivyo ni ibintu byo gukwegera ko gusa mu bisanzwe dusubira kubwirizwa cyangwa kwitegeko umukuru w'igihugu yasohoye ku ngingo yaryo ya gatatu be n'iya kane zibizikurikirana barerekana neza yuko umuntu atiyandikishije ngo azagire imyiyamamazo ata burenganzira afise bwo kuyikora aho ni ku ngingo ya kane ku ngingo ya gatatu bavuga ko umuntu atiyandikishije adafise n'uburenganzira bwo gukora amanama ajanye n'ibi by'amatora none kwari nyakubahwa Rwasagato aturongoye kwari we yandikishije urundani uwo wundi ashobora kugirisha imyiyamamazo mu kibanza cyacu ninde atiyandikishije dufatiye kuri iryo tegeko urumva ni nk'ugushyiraho itegeko batagemera mu gihe nk'uwo muntu yavuze ibyo yoba atemera umukuru w'igihugu yobivuga akabishyikiriza akavuga ati itegeko ry'umukuru w'igihugu ntabyo nemera avuga ati ntabyo nemera kumbure nimba basaba ko rihinduka rigahinduka naye ahandi hoho turisomye uko riri tukaraba n'amategeko uko avuga mu gihugu tukaraba na code electorale nta wundi muntu ashobora kutuvugira nta wundi muntu ashobora kugenda mu izina rya mizero y'abarundi ngo avuge ngo tora ibi cyanke biriya twe mu mizero y'abarundi twigisha abantu bacu
turabasigurira kandi bituma ni byinshi sico kiganiro turiko turagira uyu munsi ko birahari twarabivuze ibituma ni byinshi tuvuga tuti ibyiza shingiro n'ibitogwe oya kuko ridukumira rigakumira n'imizi myinshi y'abarundi ikazana karambaraye mu gihugu
bwana Pierre se
bwana numwe wo kutuvugira nta mundi muntu numwe wo kwiyamamaza avuze ko abantu bose bafite uburenganzira nibareke kwandika ku mipira yabo ngo amizero y'abarundi kuko amizero y'abarundi arafise uwayandikishije arafise n'uyavugira arafise nahahagaze yabaende panda twigenga tuzotora oya uwo wunda zoba bishaka niyandike tijewe Yohani ndi kuriyo nimba ariko yitwa atandike ku mupira wiwe tindiko ndigisha gutora ego canke oya mugabo bareke kutwitirira kutwiyitirira biragaragara neza yuko yabivuze afisa hahengamiye kandi birababaje kuko nk'umugwisoni ntibateza kugiraho wegamiye wateza kuba nk'umwarubitre umuntu araba ku rukino ruri ko ruragenda neza ibitameze neza bakabihagarika
bwana Pierre bwana Pierre
nabo bateza kubahiriza iryo tegeko ry'umukuru w'igihugu
Pierre Celestin Ndikumana uyoboye itsinda ry'abatebite mu bo mu mizero y'abarundi mu nama nshingamateka mukanya ndaho ijambo abakunzi baradijwe rya Amerika kugira ngo nabo bagire icyo bakubaza ariko mu magambo make cyane tubwire ibyo muhagazeho mukomeyeho cyane bituma muhamagarira abakunzi banyu gutora oye
murakoze cyane ako kanya ndarinda gakeneye cyane murakoze icyambere mugenzi ibyiza shingiro bwaryo ryaje ridaciye mu mategeko kuko mu bisanzwe ibyiza shingiro rya hahora canke mbere turiko turakoresha rihari kuko nta bindi biraza rirategekanya neza ingene ibyiza shingiro ubwaryo rihinduka mu ngingo zaryo kuva ku 296 gushika ku 303 aho baraba ko ibyiza shingiro baraba ko bidahungabanya umutekano bidabangamira imibano y'abantu bumwe bw'abarundi kunywana kw'abantu aho kandi umukuru w'igihugu ateza kubanza akabivugana n'ibiro by'inama nshingamateka na nkenguza amateka nuko uvuga izo ngingo ingene zibitunganya ntizakurikije zarahonyanzwe ibyiza shingiro riza nk'icaduka atawuzi iyo rivuye ryakorewe ahandi aravuga ngo we mama ngo hari nk'umuntu wacu ngo mu mugwi ngo wariteguye ariko umugwi wagiye kuritegura byaramaze kwigwa turabizi nta mabanga kirimwo kandi umuntu wacu amaze kubona ko ibyiyumvira ariko arashikiriza batavyemeye yavuye awuvamo uwo mugwi ntiyabandanije icyo ni cyambere ubugira kabiri harimo ubugunge n'ikumirwa ryinshi aho dusanga babuza nkuru nani abigenga ko bagira inani abigenga ko bashobora kuja hamwe mu gihe inani bazemera mu kumigambwe mu ngingo yaryo ya 186 bagaca bahakana ko abigenga badashobora kuja hamwe mu ngingo yaryo ya 186 niho bahakana ibyo ariko mu ngingo ya 181 bemeza yuko imigambwe yo ishobora kugira inani abarundi dufise uburenganzira bumwe kuki bamwe bagira uburenganzira ubu abandi bakabwakwa twebwe rero ntidushaka ikumira ntidushaka ubugunge ari nacyo gituma tuvuga tuti itegeko n'ukuri turi hakane abantu nibategereza kuba mu migambwe barashobora ariko kuba mu migambwe umuntu arava mu mugambwe akaja mu wundi umuntu arashobora kuba mu mugambwe cyangwa akigenga nta mpamvu rero abitwa kuba ari mu migambwe bogira uburenganzira busumbirije abatagirimo nkuko hari abandi bahitamo kuvuga bati twebwe nta mugambwe n'umwe twokwigamira tuzoja muri societe civile cyangwa turabihaye imana ibintu nk'ibyo
urakoze
igihugu cyacu kiratomora neza ko abantu bangana imbere y'amategeko nta kintu rero cyo kurenganya abandi cyobaho hari abafise nk'ubwene gihugu bubiri abarundi bagiye babyarira hanze kubera bahunze kubera magume kubera magogo igihugu cyaciyemwo abana babo kuki batabemera nk'abarundi bagaca bavuga muri iryo bwirizwa shingiro ko badafite uburenganzira bwo kwitoza mu kibazo cy'umukuru w'igihugu ko badafite uburenganzira bwo gushingwa amabanga akomeye mu gihugu ugiye kubiraba neza banya kubaho abanyimenyesha makuru usanga ari abantu bakeye bariko bararondera ibyizwa shingiro canke itegeko shinga ry'igihugu rikogwa ku neza y'abanyagihugu bose ntirikogwa ngo bagwanye mugwi w'abantu abacanke bari
bwana
rero mu gihe bimeze gucyo urumva ko twovuga tuti oya ntidushobora kubyemera hariho n'ibindi bituma byinshi sinzi ko mwomakanya
nk'abandanya wenda abakunzi bacu baraza kugira icyo babikubazaho cyangwa se mu gihe twegera umusozo w'iki kiganiro turaza kubigarugaho gatoya gusa tubamenyeshe ko mbere y'uko iki gikorwa cy'imyamamazo kirangira ku itariki ya 14 tuzagerageza gushaka abashyigikiye gutora yego nabo bakatugezaho ibyo baheraho mu gushyigikira guhindura itegeko nshinga. Ariko muri aka kanya reka dufate bamwe mu bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika kugira ngo nabo bagire ibyo babaza bwana Pierre Celestin Ndikumana uyoboye itsinda ry'abadepite bo mu mizero y'abarundi mu nama nshinga mateka. Jean de Dieu wiriwe neza.
Wiriwe ni salame.
Uri hehe?
Ndi mgisagara cha Bujumbura.
Ikibazo cya?
Ego bwambere na mbere nababaye cyane numvise kuri ibi biri kuba aca cyane kuri barimu bacu bakuru bacu byogera babaje vrema. Ariko rero nashaka kubaza uwo mushinga amateka mwatumiye ko yagera dondagura ibibazo bimaze gushikira abo banywanyi, hanyuma umuvugizi nawe umutekano akaba yavuze yuko ataye ibibazo barabashikiriza yuko hari abantu bari kwaramererwa nabi, mbere ntiwumva yuko badahuza yoba yaramaze kubibeshuza kugira abyerekana yuko bamaze kubishikiriza mu ntwaro cyangwa nabo bajije umutekano.
Urakoze cyane Jean, urakoze Jean de Dieu. Reka dufate na Vincent wiriwe neza.
Wiriwe neza Dirwema.
Uri hehe?
Ndani Kigali mu Rwanda.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo nari mfite, nari ndimo nakurikiranye ikiganiro nagira ngo mbaze umutumire ese ku bijyanye no izo nyigisho za Oya, nari ndimo ndamubaza nimba we yakwiha nk'amanota angahe akurikije ubwitabire bw'abanyagihugu, kuko hari nk'ukuntu umunyagihugu we abavuga ati yewe nk'akaranga kanjye ko gukunda igihugu ndetse nshyize ibyo gukorera umugambwe cyangwa se urunani ndimo, hari akaranga kanjye ko gukunda igihugu. Hari nk'ukuntu basobanurira abantu ukabona abantu barabyitabiriye ari benshi, mbega baba biha amanota angahe ku buryo Oya ishobora kuzaza imbere ya yego. Ndi nari ndimo ndibaza ese nk'urwo runani rwaba rubiyitirira nk'amizero y'Abarundi nta kuntu hazaduka amakosa cyangwa ibindi bintu bikagaragara nabi ko bakoze nabi bikitirirwa amizero y'Abarundi. Murakoze.
Urakoze cyane. Reka dufate na Inosa hanyuma bwana Pierre Celestin Ndikumana abasubirize rimwe. Inosa wiriwe neza?
Wiriwe.
Uri hehe?
Ni mu Burundi.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo aho ni nk'intera n'ejo ndabikintu mu Burundi uko nagenda ahanura aba imbere se cyose ngereza yo gutumiza n'ewe cyo gutora ego bugabo nakebye umwe bihuga tangi ashaka kwiga ibindi mu ndani mungo atore oya maze kubyumva atashaka kubiye gufata n'ama gutso.
Inosa ntago tukumva neza, gerageza telefone yawe uyegereze aho uvugira.
Ego niko niko ndavuga ngari n'imere yane. Mbona kuri umwe umwe wese arafite kwigisha umwe gihugu ngo gutora ego mugabo umuhundi adashaka kuvuga ngo uzitore oya kubera atashaka gufata bagufata nabi ngo bagufate bagupfumbi kandi ari uburenganzira birekuwe kuvuga n'ino minsi hagati mbere ko itumye kimwe kigera Uburundi rero byangira cyagoranye kuko menga intore y'agatsinze n'intu yasatse kabisa ibintu mbona menga biracyagoranye kuko ibyo abantu bashaka kubishyira.
Urakoze Inosa, web cyari igitekerezo bwana Pierre Celestin Ndikumana, gerageza usubize ibibazo bya Jean de Dieu ndetse na Vince.
Murakoze cyane. Jean de Dieu na Vince babajije ibibazo byabo, ariko uyu Jean de Dieu yahereye ku kibazo avuga ati ntibahuza ntimuhuza icyo muvuga wajeje umutekano na mwebwe ati mwaraberetse mu yeshuze ngo mubibereke uko ukuri ibyo muvuga ukuri. Bo nicyo gituma nagerageje gutanga isiguro ntanga uburorero kugira ngo by'ukuri abantu bumve ko atari remenanya, kuko barakunze kuvuga ngo abanyepolitike ngo ibi bihengo baragoye ngo barabesha ngo baragize gute. Mugabo ndakubwiye ntumuntu sindayiga ya Sylvain yafashwa azira kwigisha gutora oya afatirwa ku mutumba uyu umunsi uyu amasaha yafatwa nanaka nibaza by'ukuri ko ritabari remenanya.
kandi ababa babijejwe biba byoroshye kuraba no gutsuzuma ko ari byo. Ntidushobora rero guhuza kuko arafise abamuhereza makuru. Abamuhereza makuru nabo barafise aho hagati, barafise aho begamiye, barafise aho bashigikiye. Washaka ino sarabivuze neza, umuntu avuze gutora oya arakurikiranwa. Mu gihe uri karigisha gutora ego bamushigikira bakamuha n'uburyo ashobora gukoresha. Aha rero abitahure ko tudashobora kuvuga kumwe kuko afise abamuha makuru kandi nabo bafise aho begamiye. Aho ndavuga abajejwe nk'intwaro kuko abajejwe intwaro twebwe nibo dukorana directement, no kuvuga ubwo nyene tutiriwe turaca ku wundi muntu. Abo bajejwe intwaro ndabo nibo batunganya iby'umutekano wabo bajejwe gutwara, wabo bajejwe kurongora, nibo rero baca bakoresha igipolisi, ni nabo baha makuru igipolisi. Twebwe iyo tumenyesheje ikintu mu ikomine runaka tukakimenyesha mustaneri, tukakimenyesha buramatari, hari naho biba ngombwa yuko tukimenyesha umushikiranganje. Nababwiye nk'iki cyo mu kabezi cyabaye muri province Bujumbura ko twakimenyesheje umwunganizi w'umushikiranganje wo bita assistant ministre. Twebwe aho tuba duhejeje ibikorwa byacu turabishikiriza abajeje intwaro, ibi ingorane turiko turagira tukazishikiriza abajeje intwaro, tukongera tukabishikiriza n'abajejwe umugwi witwa ko wigenga seni. Iyo rero tubikoze gutyo tuba twibaza kwabo bantu bose bashobora kugira icyo bakoze. Mu gihe rero avugira ubwo bushikiranganje sino mugayira mu Burundi, mu gihe rero batuba bamuha makuru ingene ibintu biriko biragenda byo babibabaje cyane. Mu gihe nayo yoba yirengagiza kumbura ibyo ashobora nawe nyene kubonesha ijisho amaso yiwe akabyirengagiza, naho nyene byo babibabaje cyane. Ikiboneka kigaragara noca mbyira ko mbere nishura n'ikibazo cha Vensa avuga ari Kigali. Yoba avuga ati mbe mwokwiha amahirwe angana gute y'amanota, mwokwiha muravye ingene abantu bitabira ibyiyumviro byanyu, ingene bitabira ibikorwa muba muriko murakora, cyangwa ingene bitabira n'abandi. Mugerageje kubivuga mu make n'icyo yashatse kumenya. Icyo namumenyesha kandi mbwira na Jean de nyene kugira atahure aho uko kudahuza kubera, nuko imyamamazo yacu turiko turakora yateye ubwoba abakeba bacu. Tuvuze abakeba mu Burundi nusu kuvuga si umwansi, abari umuntu mukebana no kuvuga nk'abigisha ego. Dushobora kubafata nk'abakeba nabo bakadufata nk'abakeba kuko natwe twigisha oya. Rero byarabateye ubwoba, aricyo gituma iryo terabwoba ryose, uko kwandikira abantu babatera ubwoba, uko guhihita abantu, uko gupfunga abantu, ibyo byose babikora kugira ngo bacintege abantu, kugira ngo bacivutu abantu. Nkaho ndababwiye muri mutambu bafashe umuntu yitwa Idefonse yari kwaregeranya utwana dukunze kubyina kugira ngo bazoze kubyina baryoshe ibirori, noneho aho bagira bati tumufashe tukamupfunga abo bantu nibazoheza ngo babyine ibirori ntibizoheza ngo biryohe kuko byoba ibikorwa twakoze icyo ako n'akaruro kari hafi. Nukuvuga baratinya imyiyamamazo yacu, uko kwitinya nuko batari biteze yuko abarundi bagishobora kurya umutima amenyo bagahaguruka bakajya kwemanga icyo bemera n'icyo batemera. Bari biteze yuko abantu bose bamaze kwemera kujya mu ntwaro y'umugambwe umwe, bose babyemeye bishikanye, mugabo baza gutangara babona ko abantu bahagurutse kandi ari benshi cyane mu gihugu cyose, mu Cibitoke, Ngozi, Gitega, Bururi, Maka. Ni ukuvuga ko barakangutse bagira ubwoba. Rero
muri make
muri strategy ni ko kurondera ukuntu baburagiza. Kimwe mu byo bakoze harimo kukuzana ubureveriye yiyitirira amizero y'abarundi. Ndamusubize neza byumva bitahure neza. Niho rero tugira duti ubwo bwoba rero barabona ko igizotsindwa oya igatsinda kuko abarundi bararushe, kandi abarundi ntibagishobora kwemera yuko haza ibwirizwa shingiro ribakumira. Urumva rero amahirwe twebwe twiha ahagararaho nyene, turabona ko intsinzi yari yacu. Naho bariko baradutera ubwoba, naho bariko barashiraho inzitizi nyinshi. Uyu reveriye bazanye avuga ngo n'urunani yagiriye inama muri hoteli ya leta acungerewe n'abapolisi ba leta. Ariko arakora inama idaciye mu mategeko kuko ntiyiyandikishije, nababwiye ingingo ya gatatu y'itegeko ry'umukuru w'igihugu, ntiyiyandikishije nta burenganzira yari afite bwo kugira inama. Nuko baca bamuha abamucungera, yahora ari umuntu mutoyi cyane acaronka bije yo gushobora gukoresha mu gihugu cyose, yo gutanga amafaranga hirya no hino, yo kurungika badutobera meeting, kurungika badutobera amakampanye, no kuvuga kwiyamamaza nabahaye akaruro kaho yarungitse amabisa amahiya sabiri na pick up imwe abantu baje kuvuruga abantu
abo
nituze
abo bamuha
byose nibyo bari ko barakora byerekana ubwoba
abo nibande bwana ndikumana abo nibande
abo nabanyene bigitirira ngo amizero bashigikiwe na leta kuko badashigikiwe na leta ntiboronka uburyo bakoresha kuko uyu muntu reverie turamuzi ahagarukiriza ubushobozi turamuzi n'akazakora turamuzi n'ibyo ashoboye n'ibyo adashoboye aha mu Burundi turazinanye abafite ubushobozi mu buryo bw'amafaranga turabazi
Pierre
urumva ari inzara ashigwa mu hotel ya leta agakingirwa na leta abantu biwe bakazunguruka igihugu cyose bari mu mategeko bari ko baronona amategeko y'igihugu bagakingirwa n'igihugu ucyumva ko biba birimo leta aho ntawo bijye umunwa ubuzonteshu zarambeshu zananye ndafite ibyemezo by'uko babifise mu kuboko abarongo iki gihugu abatwara
Pierre Celestin Ndikumana ni umuyobozi w'itsinda ry'abadepite bo mu mizero y'abarundi mu nama nshinga mateka akaba ashyigikiye oya muri kamarampaka yo guhindura itegeko nshinga tubibutse ko iyi mwumva ari radio ijwi rya Amerika ivugira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi nako mu Rwanda mumbabarire mu Burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave kuri Facebook ni kuri VOA radio yacu naho ku rubuga rwa internet ni kuri wa3@radioyacu.voa.com nkuko narimbi wabwiye mu Burundi twumvikana ku mirongo migufi ya shortwave reka tubibutse
Banywanyi bakunze bijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi mu gihe mirongo ya FM yafite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira 2,325 9,685 9,815 9,195 guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630 15,460 15,675 12,530 naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 6,040 9,470 1,070 13,630 nijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu
nanone nkuko nabibabwiye mushobora no kudukurikira ku rubuga rwa Facebook ari rwo VOA radio yacu niba ufite Facebook shaka VOA radio yacu hanyuma ukande like cyangwa se jem hanyuma udukurikire ibiganiro byacu uko bitambuka byose dusigaye tubitambutsa kuri Facebook kuri telefoni dufite abandi bakunzi b'ijwi rya Amerika nabo bifuza kugira ibyo babaza bwana Pierre Celestin Ndikumana uyoboye itsinda ry'abadepite bo mu mizero y'abarundi mu nama nshinga mateka bakaba bashigikiye oya muri kamarampaka yo guhindura itegeko nshinga bwana Joseph wiriwe neza
mwiriwe
uri hehe
ndi mu Rwanda ndi mu ntara y'Amajyepfo
ikibazo cyawe
muwanze mu ndamukiriza umutumire wo ndi kumana
arakumva
akabazo nagira ngo mubaze muri demokarasi burya umuntu yemera aho intahe ishize niko bavuga mu Kirundi intahe ubwo umuntu nanirwabo nibigaragara ko mu gutora yabashyigikiye akaba ariho n'uruhande rwa leta bishyigikiye gutora yego ese nibaramuka batsinzwe bazemera ko batsinzwe cyangwa se biteguye kuzakora iki
urakoze cyane Joseph reka dufate na Elias wiriwe neza
mwiriwe neza
uri hehe
Tanzania
ikibazo cyawe
yewe ndagomba nagomba kugirane kugirane kuvuga icyo cereke by'ibwirizwa shingiro kuvuga ibyo byo kuvuga ati batore batore ego cyangwa oya de no abantu botora oya kubera intwaro ni ya bose.
Urakoze cyane Elias, reka dufate na Nduwimana wirwe. Buri hehe?
Ukaje gukumbura mu Burundi mu Kanyosha.
Ikibazo cyawe.
Ikibazo narifite ni uko abanyabi biwacu ba FNL bakatuka bagiraniwe bakubonye ubwiwe nko kwiyamamaza muri mitingi barakwereka ko benshi bamaze no gupfa.
Byari byakubaho wowe, wowe ushyigikiye wowe wowe ushyigikiye oya nawe
yego ushyigikiye oya.
Wari wahura n'ibyo bibazo?
Nabanyanyi bagadabaye indaro bagateze yacu uno munsi agatokoasa yari yagiye muri monde bamubukije yuko agira imyiyamamazo yuko atemerewe kugira imyiyamamazo yumva nkako n'agahohotora nko mukayaza honyine abagiye nk'umuri mukege benshi bamaze kwicwa ubura bararanze guca ubwo bakavuga ati nkavuga ati niyareke natwe twiyamamaze nk'uko umukuru w'igihugu yabivuze nushyigikiye oya bamureke nushyigikiye yego bamureke kugira natwe tukikane kwa matora urabona ko hageze ko ari isango ya 17 hama abanywanyi nabo bareke gutwiruka kuko natwe nta muntu abiruka ko kandi hari n'abantu urumva bakubonye nuko kwiruka kuko twashobora kwica ibintu byohagarara.
Nduwimana mu Kanyosha urakoze cyane. Bwana Pierre Celestin Ndikumana, reka duhere ku kibazo cya Nduwimana, numve ko ayo makuru wabu yafite cyangwa se niba muyemeza, hari kibazo Bwana Agatorwa ashobora kuba yahuye nacyo uyu munsi mu bijyanye no kwiyamamaza mu Rumonge.
Muri bizi dufite ibikorwa byinshi bo baraduze ruguru nanje ndiko ndakorera handi ntiturashobora kuvugana, ariko mu bisanzwe umunyagihugu abivuze murumva ko abivuga nk'uwabyumvise n'uwabibonye n'uwashoboye kuronka amakuru. Nibyo ntangaza kuko igihe cyose barondera ukuntu bashiraho inzitizi kugira ngo abantu ntibashobore gushikiriza ibyiyumviro byabo. Iyo batabujije umuntu ariko ntibyari bwashike henshi uretse nk'abiri abazo babaye hagira gatatu, uretse aho rero kenshi bahora bagerageza basi bakareka abantu bagashika kuri icyo kibanza abagiye kugendera abanyagihugu bagaca baja mu misozi bagakoresha imbonera kure bagakoresha rimwe na rimwe n'igipolisi abapolisi bamwe nitwo cyita igipolisi cyose abapolisi bamwe bataratahura umwuga wabo ugasanga bariko barazibira abantu kugira ntibaje aho hantu. Hamwe rero byo byashitse bakabuza burundu yuko icyo gikorwa cyo kwiyamamaza kiba, murumva ko cyaba ikindi kimenyetso cy'ukutagondwa kwabo duhanganye, no kuvuga abashaka ko hatorwa iryizwa shingiro rikumira imigwi imwe y'abantu yaba imigwi ya politiki cyangwa ya moko. Cyo bari bitangaza byo bari bintu biteye ubwoba n'agahinda, murumva by'ukuri ko bibabaje yababaje cyane. Ego
hanyuma
tukibandanya kuri uyu muntu wo mu Kanyosha nyene we yasatanze ibyumviro byiwe, kaba ndamushimiye ko yahanuye abantu ko batokwiruka ku bandi kuko nta kamaro ko kwiruka ku bandi. Demokarasi n'ubutandukane bw'ibyumviro ariko byubaka igihugu. Twebwe uyu munsi nimba turiko tuvuga oya, ntiturabakoloni nk'uko babivuga, ntidukorera Kagame nk'uko babivuga, kuko nizo nyigisho ziriko ziratangwa. Nimba tuvuga oya, turiko duhakana ibwirizwa shingiro ry'igihugu cyacu rizanywe mu bugunge no mu kurenganya no mu gukumira imigwi y'abantu yaba imigwi ya politike cyangwa yaba imigwi y'amoko. Urumva rero uyu yatanze impanuro nziza cyane nanje shigikiye. Aravuga nuko abanywanyi bona ni amizero y'abarundi bageramiwe uko n'ukuri twabahaye ubururo bwinshi.
Bwana Ndikumana, gerageza ujye usubiza mu magambo make cyane kuko dufite abandi bantu benshi nabo bifuza kugira ibyo bakubaza.
Ego, murakoze cyane. Unawe muri Tanzania nawe yavuze ko azotora we, turamushimiye kuko yaramaze gutahura, yavuze ati intwaro ni ya bose. Nibyo natwe niho duhagaze. Hama Yozefu nawe ari mu Rwanda yabajije ati mbega muzemera gushyiraho intaha ishize? Ego cyane, tuzoshyiraho intaha ishize mugabo mu gihe abantu bafashwe kumwe. Nk'ibi bintu biriko biraba bariko baratubuza gushikira abanywanyi bacu ngo tubabwire igituma tuzotora oya,
ni ibintu byo kugenda baraducoza badutuka batuvugayo tutari aho gusigura ibyo bahindiye mu bibizwa shingiro ibintu byo gutera ubwoba abantu byo kuvyuka ku bantu bababuragiza urumva ibi ni kimenyetso cya mbere cy'uko haba hari ko aribwa amatora kwa amatora ntiyibwa umunsi wayo gusa amatora aribwa imbere akibwa kuri uwo munsi akibwa no mu kuyaharura n'inyuma urumva rero mu gihe twese twokora neza atawurenganije uwundi hama amatora akazogenda neza abarorerezi bacu bakabareka bakabiraba neza bakabikurikirana ibizovamo tuzovyemera twebwe turaba demokrate twemera intahishize nyene mu gihe byagenze uko byateza kugenda mugabo babicurane bakabyiba cyangwa bakirukana abamandatere bacu nkuko twumva bamwe bo ariko barabyiyumvira babitegura aho urumva ko tutazoheza ngo tuvyemere
reka dufate abandi bakunzi ba radijwe rya Amerika rukundo wiriwe neza
mwiriwe neza ndahumva
uri hehe
ndi muri ahitaho
ikibazo cyawe masegonda make cyane nta mwanya munini dufite kandi dufite abantu benshi kuri telefone
ya no tubazo tubiri
yego
ya akabazo ka mbere nagomba kubaza uyo nyakubahwa ko yo babona igihe kigeze kizanye na politiki ya karere ikigira kabiri ko mu matora yarangiye bavuga ko bari bamaze gupanga uburyo bazotwara amajwi ko n'ubu boba biteguye kuronka ayo majwi kandi n'ubundi bavuga ko amajwi yoba yaramaze gutegurwa rero akandi natashira ko nuko bakwiye nabo kwitegereza igihe kigeze murakoze utubazo twanze twaru
rukundo iyo uvuze politiki y'akarere tomora neza icyo ushaka kubaza niki
icyo nshatse kuvuga nuko baraba aho begeranye aba mu Rwanda cyangwa mu Buganda cyangwa muri Congo uburyo bikubiragenda ingene bariko baragerageza guhindura ariko ugasanga abantu bose barabishyigikiye nabo simvuze ko bakwiye gushyigikira mugabo babona igihe kigeze ko nabo ahubwo abanyagihugu ko bakwiye kubamaze kuko nibo baguma bicwa bagwa mu mborero ibyo rero ntabwo ari byiza nicyo nashatse ko
urakoze cyane rukundo muri leta ya Idaho aho ngaho ni hano muri leta zunze ubumwe za Amerika reka dufate na Vitali mu masegonda make cyane ikibazo cyawe
yewe si ikibazo ni intererano
yego
yewe ndiko naraba ko bari kurakora ibintu byo kwiyamamaza mbona bigenda neza wongira rero urubanza rukadusha abanyagihugu intererano yanjye ni iyo
urakoze cyane Vitali Thierry wiriwe
wiriwe neza wese
ikibazo cyawe Thierry
okay ntangure ndamutumire jewe dinanze ngira sigikire mugenzi wanjye ageze kuvuga nukuri mu byo twumva kandi mu byo tubona biriko bigenda neza nshya gituma uyu muntu ariko yatubwira yuko hariho bimwe bimwe babona badashima ari bimwe bimwe jewe navuga ko se byari bisanzwe ariko ngire ko ndamubaza aravye muri rusange babona byifashe gute biriko bigenda neza biriko bigenda nabi ntafatire kuri utwo duto muri rusange hanyuma ari ibintu avuze jewe ndabyumvirije numvise umenga ntibisanzwe bishingiye ahanini kuvuga ko bafite abantu ariko barabiruka inyuma kuko barabizi nabone mu butegetsi biratika ko abantu bose batabyumva cyo kimwe ariko muri rusange twe tubona bigenda neza gusa ko byoshika reka ngire ko ntera kamo hariho bamwe bamusanga kumbure bagomba gutobera ubutegetsi nk'abandi ibyo ntitwovidea ariko ya ikeneye nifuza iyo muri ku rugamba mwese muri ko muri yamamaza ibikuru cyo kuja gutukana uko nabone ndabagaruke ko uravye abagwaruka bwo babusanga ari imyifatire ifata inziza icyo botanguri wabona kubanza kwigishwa rukagwawe hanyuma asigaye abategetsi bashobora kuba babonera bamwe n'abandi nibaza ko siyo ngendo nziza yotuma amatora bameza icyo bakiza ahubwo ni uko bamwe bose boronka urubuga bakoreraga murakoze cyane
urakoze cyane Thierry bwana Pierre Celestin Ndikumana mu magambo make cyane gerageza usubize ibyo bibazo hanyuma dufate irindi tsinda ry'abakunzi bacu mbere yuko dusoza ikiganiro
okay reka nje mpera kuri uyu nyene Thierry avuga ati muri rusange mubibona gute hari ibigenda neza n'ibigenda nabi kandi hari ibigenda nabi tuvuze ibigenda biriko biragenda nabi kandi biriko birahagarika ibikorwa byacu si ukuvuga ko tuba dutukanye abanza atahure ibyo yise ngo n'utuntu duto duto ndatangaye cyane mbega umukuru w'igihugu amaze gutanga itegeko imbonera kure runaka yo mu ikomine runaka ikari viola ikarirenga ko icyo mwumva ari ikintu gisanzwe mu gihugu abantu bariko barafungwa utwo n'utuntu duto duto abantu bariko barabuzwa gusinzira no kuryama abantu bariko barabwirwa ko bazicwa bakandikirwa ama message ko bazobazibiza inzuzi utwo nitwo tuntu yise duto duto gusa ndamushimiye ko avuze ati abantu bose bari bakwiye kugira urubuga bakorera mu bwa politique nibyo twuharanira nta kindi hamariho Vitali yatanze interera navuga ati bigenda neza sinzi ko ari Burundi arashobora kuba hari bigenda neza kandi nimba ari nk'umubi yamamariza gutora yego bamerewe neza barafashwa bafashwe neza ariko iyo ubonye ko we umerewe neza kirazira kwiyumvira yuko nabandi bose bacamererwa neza ahubwo boraba ukarabisha igisho atahogegamiye ukaraba ko byukuri biriko biragenda neza hanyuma rukunda nawe ari hiyo muri leta zunze ubumwe za Amerika yatubwiye ngo turabe politike ya karere nibaza ko ndiko ndacagaguragwe
yego
nibaza ko politike ya karere turayiraba turayibona mugabo ibiriko bigenda nabi mu Buganda nk'akarorero ntitwoca tuvuga ngo natwe nibize gucyo nyene mu Burundi ikibi tuzokita ikibi ikiza tukita ikiza hanyuma ibyo bindi bihugu ntitubiraba cyane kuko jewe nk'ibyizwa shingiro by'u Rwanda ntacyo ndasoma ntacyo norivuga ko ibyizwa shingiro by'u Buganda ntacyo ndasoma ntacyo nobivuga ko nimba narasamaye nk'umunyepolitiki arambabarira mugabo ndasoma igi Burundi nkaraba ko byukuri rije rizamira neza abarundi mbonye ritayizamira abarundi nkavuga ntoya mugire mu Rwanda bavuze ibyiza shingiro bakaba bararishimye rikaba ridakumira abantu bakaritora je byo sinumva ko ari ngorane mugiye muri Tanzania byo babiri gucyo nibaza ko ibyo atari ngorane mu Kirundi baraci umugani ngo ingeso y'urugo ntiyuba ku rundi hariho ubutandukane bw'ibihugu umwe wese rero aheza karaba mbega n'ibiki byofasha igihugu ciwe ego hama yavuze ibintu ngo byibwa ry'amajwi muri kahise byarabaye ntawo bideha hari amasanduku yafashwe mu 2010 yanyegurugwa mu maprafo akanyegurugwa hijya no hino akaba ari yasubirizwa kugira ngo abari yaharugwa baraciye amatara kugira ngo operation yorohe harabaye ibintu byinshi muri kahise ntawo bide kandi kuba twarabivuze nibisigura yuko twoca tuguma mu bwoba ngo uyu munsi tureke kuja mu matora aya bantu bariko barabivuga hijya no hino na cyane cyane abantu bahungiye hanze ngo imama ngo turiko turakorana ngo n'ubutegetsi buhari ngo badutize imbonera kure ngo twiyamamaze iyo ni politiki ibishaje y'abantu bataba ariko barakurikirana neza twebwe ntidushobora gutinya kuja mu ihiganwa ntidushobora gutinya kwereka abarundi aho duhagaze duteza kubikora n'uburenganzira bwacu hanyuma tukaraba inyere bizokurikirana n'ibizovamwo twiteze ko bizogenda neza
urakoze cyane bwana Ndikumana reka dufate umukunzi wa Radio Ijwi rya Amerika wa nyuma ruhu rw'inda wiriwe neza
mwiriwe neza
uri hehe
ndi hano Kigali mu Rwanda
ikibazo cyawe mu masegonda make cyane
ngiye ntabwo ari ikibazo ni igitekerezo najya ngo mbwire abavandimwe b'Abarundi nibaterwa ubwoba n'ibihe bagiye kujyamo ahubwo bo bavuge nimba ari ugutora yego bitewe n'icyo agiye kwitorera atore yego cyangwa oya mbega ntazagira ubwoba ngo bamuteye ubwoba nanone ushobora gutora oya cyangwa yego ukurikije ubwoba nanone nyuma ukazicuka urakoze cyane nibakomere kandi bazakore neza amatora yabo
urakoze ruhu rw'inda i Kigali mu Rwanda bwana Pierre Celestin Ndikumana mu gutangira wavuze ko hari utundi tuntu dukeya wifuzaga kuvugaho tujyanye n'impamvu mushyigikiye gutora oya mu masegonda make cyane
hari utundi twinshi nk'akarorero ariko bwa mbere noshimira uwahagije kuvuga ruhu rw'inda kuko araremesheje abantu nanjye ndabaremesha ntibagire ubwoba kuko igihugu abantu barakirwanira mu kuneza kugira ngo kimeregwe neza rero hari utundi tuntu twinshi cyane mugabo kumwanya tawuhari reka mvuge duke hariho nk'akarorero ingena amahoro amategeko azohora togwa mu nama nshinga amateka na nkenguza amateka iyo arusha bari barashyizeho ibitigiri kugira ngo bishoboke ko abantu bashobora kuganira neza ibibazo bibahanze bashobore kuganira amategeko ntihagire amategeko ahengamira kuri bamwe cyangwa ngo arenganye abandi ibyo bari barabivugize baca bashyiraho n'ibitigiri byo tuma n'imiburi iburi abantu bashobora kuganira ku buryo bashobora gutora ikintu kikaba by'ukuri cyatowe na bose ariko ubu barabikuyeho ubu bavuga yuko dufate nk'abashinga amateka 60 batonze 31 bazoca barenganisha itegeko iryo ari ryo ryose hanyuma rirenga numva abantu ntibazoba barihariye abantu 29 nta jambo bazoba bafite n'icyo ni kintu atari cyiza hariho uyu mugwiseni uraba iby'amatora bawuhaye ububasha ngo bwo gufata ingingo ngo ntabanduka mu gace kawe k'ingingo iraho mu gace bita F bavuga yuko seni ifise ububasha ifashe ingingo ari ntabanduka
ariko kare seni yashobora igizwe n'abantu bishobora kwihenda umuntu akakumbura kitura sentare none se ububanza bw'amasentare ubanza bw'ubutungane ikibanza cy'ubutungane bagishize hehe ko umuntu arenganije yateza kuronkaho yitura ati narenganijwe ugenda ubirabe naho bariko barabigira bibaza ngo ntibizobagaruka ko n'umukuru w'igihugu wabamusubije hasi we wiyumvire mu gihugu umukuru w'igihugu adashobora no kugira ijambo ku kintu runaka erega nico bisigura none bavuze bati uyu muntu ntavuguruzwa nta mugwi numwe mu gihugu umugwi w'abantu ni komisiyo yogira ijambo ku buryo ritavuguruzwa n'umuntu numwe nimiburiburi basi n'umukuru w'igihugu yovuga ati ibi bintu rekane babizane ngaha turabe no mu bucamanzi y'abantu batsinzwe mu mamanza hari ikintu bita conseil supérieur de la magistrature kigira ijambo rya nyuma mu bijanye n'imanza mugabo kazubona ni ukuvuga na bimwe kuri constitutionnaire yaho rikora basa n'abayifuse basa n'abayikuye ni ukuvuga ko ari ibintu biteye agahinda cyane nta mukazi ukaraba ibi bintu byo gufata abantu nabi ugasanga hari habyitwa ngo n'abenegihugu muri ribwiriza shingiro hari ingingo bavuga ngo abenegihugu ugasanga iyindi ngingo bavuze ngo abanyagihugu urumva ntibazi n'icyo bafata n'icyo bareka urumva ibyo bintu byose ntidushobora twebwe kubyemera ubuze abenegihugu cumenga hariho abenecyo n'abatari benecyo iryo ni izina ryavuye mu mugambwe nibarigumize mu mugambwe mugabo bamenye ko abarundi bose atakuvangura turi bene igihugu bareke rero kuzana mutuntu twa kamwana wa mama bankunzi ngo bagaburemo abantu ngo abeza abandi babitengwa babyonzi data wanje ngo ibipinga n'ubwo ibyo izo mvugo zose ni imvugo dukwiye kuvuga by'ukuri tukavuga tutigeze ihagarare ama hariho nk'iki kintu kijyanye n'ibiringo duciye muri make bagikuye ku biringo bibiri by'imyaka itanu itanu ibyo byumvikanwe yarusha byumvikanwe mu masezerano hariho imigwi y'abantu yabiganiriye ko none wewe mu masezerano by'ukuri tudahendanye abantu baze baraba prize umwerezo nabe sinzi igihe bivuga mu kirundi urashobora guhindura amasezerano mwagiranye n'umuntu ukayahindura wenyine utamuhamagaye ngo mubivugane kuyo migwi y'abanyepolitike iracahari ibyo
uwo yari bwana Pierre Celestin Ndikumana ndibaza ko dushobora kuba tumubuze kuri telefoni reka twongere tumugerageze dore ko tugeze ku musozo w'ikiganiro ariko gusa tubamenyeshe ko mbere yuko iki gikorwa cy'imyamamazo kirangira ku itariki ya 14 tuzagerageza gushaka abashyigikiye gutora yego nabo bakatugezaho ibyo baheraho mu gushyigikira guhindura itegeko nshinga mu buhanga bw'ibyuma barimo baragerageza kuvugana na bwana Pierre Celestin Ndikumana kugira ngo aduhe ubutumwa bwa nyuma mbere y'uko dusoza ikiganiro hanyuma bwana Pierre Celestin Ndikumana tugiye gusoza ikiganiro ijambo ryanyu
murakoze cyane byaciye bicika kumbure nta kanya kanini dufise ijambo ryanyuma n'icyo nosaba ijambo ryanyuma n'icyo nosaba dusaba yuko abantu bofatwa kumwe dusaba yuko abarundi hatoba umwana n'ikinono dusaba yuko muri izi mitingi turiko turagira muri izi kampanye turiko turagira twokubahirizwa abigisha yego barubahirijwe ntawo bideha ndabubwisha oya muri iyi minsi isigaye bihanure abatware abapolisi n'abandi badukingire hanyuma bareke gutera ubwoba abantu twidagadure dushobore kwigisha iyo oya kuko nababwiye impamvu tudashobora kwemera ko iri bwiza shingiro ribandanya rishobora kurengana urumva rero nicyo ahanini nicyo umuntu yosaba ibyo umuntu yosaba nk'aha muri iki gihugu ni byinshi mugabo ibyo ntibabishobora bizoba bimaze
Pierre Celestin Ndikumana ni umuyobozi w'itsinda ry'abadepite bo mu mizero y'abarundi mu nama nshingamateka y'u Burundi ndagushimiye cyane kubw'akanya waduhaye kugira ngo tuganire kuri iki kibazo gikomeje mu gihugu cy'u Burundi urakoze cyane
murakoze namwe nabashimiye ko mwampaye ijambo naho amaradiyo yanyu bayahagaritse birababaje n'ibyo biri mu bimenyetso bibi by'iki gihugu
urakoze cyane nshimire mwese bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika mwagize uruhare muri kino kiganiro nshimire engineer Justin wadufashije mu buhanga bw'ibyuma Fatuma Alimasi Kalala wadufashije kwegeranya kino kiganiro muri studio ya 7 hano i Washington DC mwari kumwe nanjye Ed Rwema mukomeze muryoherwe na gahunda za Radio Ijwi rya Amerika
Hi. mubandanye kumviriza radio ijwi rya Amerika.